no, ingi no, ingi no kwira jo inzamba.
Kino kiganiro gicija nino amakuru yo mu Burundi mu karere ka Afrika y'ubuseruko eka nayo muri Afrika nzima muri kino kiganiro cyanyu kidusiga inyuma n'ibibera ku yindi migabane y'isi mugishikirizwa na Desire Atungimana
ndabahaye ikaze bakunze ikiganiro cya radio inzamba kiganiro cy'inkino mushizo na Jo Desire Atungimana kuri mikro Mwenga kwizi umahaka bajo spendu imana atuma majwa wa shikira eka na masanamu kuri Facebook tabari kwa dukuri jana ikibili daho Tukawabgira yo kuno musita kuraba higanwa jimpira maguru kundu kujiru muna ningene vya genze Tulaza kuwabgira higanwa rijanye na biguzi Burundi nuhari zi Burundi Jaiko rabeira hari ya ibu ye munhara ya ngozi ritara njie Tulaza kuwabgira kandi kono muri Soka Beach na wenyene hawa inhino ni wampira klinika kumusenyi amahiganwa y'Iburaya yarabandanije tutibagiye ko ku munsi wejo no ku munsi wa gatatu hari inkino za Ligue des Champions tekanijwe ibyo byose rero turabibabwira muri kanya mu idoni do kiganiro
harabaja mu makungu baga seruka kwizina jatu baga kore shujo gatu baga pavugu munyagirugu kwashonde baga dendekera nyirinyoma byinshi Ziva eva gashikana, yo. Pika jambi zina jabu, saga kori migambi yabo.
Reka rero duhere mu mpira maguru mu Burundi kundwa igihe y'umunane yihiganwa y'umupira maguru mu gihugu cyose tubabwira yuko kundwa rero igihe y'umunane umugwi wa Flambeau du Centre waratsinze muzinga bimwe bigaragara bitsinda bine ku busa Vitaro ironka insinzi yari kumbuye cyane imaye inkino zine zose zidatsinda icambere ibona kuva mu kibanza cya nyuma ikaba yatsinze Kayanza United bitsinda bibiri kuri kimwe aho mumenyereza Olivier Niyonge ko afatiye uwo mugwi biraboneka ko umugwi ukuranaguka uwo mumenyereza rero akavuga yuko byavuye kuki byavuye kujya hamwe abakinyi abagize umugwi kuvuga abawurongoye abakinyi ba kera ba Vitaro abamenyereje Vitaro kuva kera bose baragiye hamwe baje hamugira batora umuti ati nico gituma mu mbi sinzi ya mbere yabonetse ati abakinyi beza barabafise ngo mugabe akeneye ko bategura bihagije Olivier Niyonge koro akizeza abakunzi b'uwo mugwi yuko bigiye kuzohinduka bizera yuko intsinzi zigiye kuzoboneka kuko uno munsi koko ngo bari hamwe ubundi mugwi watahukanye intsinzi ni Interstar yatsinze umugwi wa Royal w'imuramvya ibitsindo biri kuri kimwe umugwi wa Atletico Olympique wanganije na Bujumbura City ibitsindo bibiri kuri bibiri hanyuma umugwi wa Message Ngozi utsinda Les Elephants ibitsindo bibiri kuri kimwe umugwi wa ngene izindi nkino zagenze no kuvuga ko Bujumbura City yanganije yaratsinzwe muri Antunga Bujumbura City yaratsinzwe na Aigle Noir ibitsindo bine kuri bibiri musonga ati inganya na Bumamuru ibitsindo bibiri ku bindi Rukinzi tsinda dinamike igitsindo kimwe ku busa nayemeje kubabwira rero Atletico Olympique yanganije na Olympic Star ntiyanganije na Bujumbura City yanganije na Olympic Star ibitsindo bibiri ku bindi muri iyo higanwa rero umugwi wa Olympic Star w'imuyinga uracyari mu cyanda cya mbere vyimfata kibanza Tubandanye rero tubabwira ibyo umupira w'amaguru mugabo umupira w'amaguru bakinira ku mucanga tukababwira uko Les Elites batsinzwe n'umugwi wa Mulo ibitsindo bine kuri bibiri Barimex itsinda Bibamba ibitsindo bine kuri bitatu Beach Boys ikaba yatsinzwe na Mikimba ibitsindo bitandatu kuri bibiri Africa Sports itsinda Kanyosha ibitsindo indwi kuri bitandatu Bung Beach nayo ikaba yaratsinzwe bimwe bikomeye cyane itsinzwe na Azam Beach ibitsindo 11 kuri 4 ni kundwi rero igiri ya kane mu higanwa rya Soka Beach duce tubandanya tubabwira amakuru ajanye n'umupira w'amaguru mu gisata cy'abigeme tubabwira yuko muri ico gisata cy'abigeme rero umugwi wa Fofira watsinze La Colombe igitsindo kimwe ku busa Rainbow ikaba yanganije na Unite Women ubuntu Women ubusa ku bundi Arena Star New Girls ikaba yaratsinzwe na PVP Buyenzi ibitsindo bibiri ku busa Lyon FC yatsinzwe nayo nyine itsinzwe na 11 Etoiles igitsindo kimwe banganije na 11 Etoiles igitsindo kimwe ku kindi hanyuma Inyange FC nayo ikabayanganije n'intwari kazi igitsindo kimwe nyine kukindi. Nayo muri basketball tubandanije twabwira yuko muri basketball hariya mu ntara ya Ngozi ibuye muri commune ya Mwumba niho hari hateganije kubera inkino zo kwibuka intwari z'u Burundi gwa Gasorerwe na American Dadaye abo bose bagandagwe mu kwezi kw'icumi. Tukabwira yuko mu nkino zigishira kabiri gishira cyanyuma muzinga yatsinze Young Eagles ku manota 46 kuri 65, Dinamo itsinda Imbeya amanota 99 kuri 50, mu bigeme naho Legazere batsinze Message Ngozi amanota 58 kuri 46, mu gihe Gladiators yatsinze Umugwa Egrenoir ku manota 71 kuri 48. Izo nkino rero igice nkino za nyuma izo finale ntizabaye, finale mumva mu bagabo yari guhuza Muzinga na Dinamo, mu bigeme gahuza Gazere na Gladiators. Izo nkino ntizabaye kubera iki? Kubera haguye imvura nyinshi cyane, ikibuga kiranyerera ku buryo rero babona ko butobandanya kubera kwari gushira abakinnyi mu ngorane, kuko murazi yuko ikibuga kinyerera cyane bigoye kwakinira basketball. Ibyo rero birerekana yuko mu Burundi tugikeneye ibibuga bya kijyambere, ariko hari mu ntara hari ibuye mu komine ya Mwumba, si ukuvuga yuko ni Bujumbura hari ibyo bibuga, naho nyine ibibuga biracakenye, nta bibuga bigezweho bya basketball hamwe bakinira mu nzu nk'ahandi turabona. Ariko kenshi inkino zigasiba abari habarishe, inkino zigasiba ugasanga rero biteye ikibazo, kuko mu bisanzwe iyo warishe ubugiye kwirabira umupira, ariko imvura yagwa ikavyonona kubera tugifise ubukene bw'ibuga. Nta kibuga rero gisakaye mu Burundi gihari, murumva yuko iterambere ritaradushwara bimwe bihagije, kaba bijejwe ngira bari bakwiye kuvyirukamwo ico kibuga kikaboneka, kuko murumva ko cica ibitari bike. Tukiri muri basketball kandi mu gihugu cy'u Rwanda, twabwira yuko ku munsi wa gatandatu ariho haba inkino za nyuma, inkino zahuza rero imigwi yo mu Rwanda bakina barondera umugwi uzo wa mbere. Umugwi wa mbere mu bagabo wabaye umugwi wa Patriot watsinze Leg worohewe ku manota 76 kuri 61, urumva ku manota 15 mu rukino rwa nyuma umuntu aba yagusumije koko. Hanyuma kibanza cya gatatu cyatwawe na APRC Kigali yatsinze APR ku manota 87 kuri 79. Mu bigeme Hoops Rwanda yatsinze umugwi wa APRC Huye ku manota 38 kuri 33. Iyo migwi rero ya Patriot na Hoops niyo migwi yabaye iya mbere uno mwaka mu gihugu cy'u Rwanda, hageze inkino mpuzamakungu ziba nizoheza igaseruka. Mbere izo nkino mpuzamakungu kataba zimirije zikazoba mbere mu gihugu cy'u Rwanda, umugwa Patriot rero ukaba ari uzoserukira igihugu cy'u Rwanda. No mugwa imbere muri kino gihe urimwo umumenyereza w'umurundi nicegera cy'umumenyereza mukuru Olivier Niyunge, ko yahora amenyereza umugwa wa Dinamo, akaba ari muri uwo mugwi wa Patriot aho nawe nyene afise icamariye uwo mugwi mukuronka izo nsinzi, kuko ari mu bakoci batatu bafise uwo mugwi wa Patriot, umugwi wifashe neza cyane kugeza uno munsi. Tukiri mu gihugu cy'u Rwanda, umupira w'amaguru inkino zihiganwa ntiziratangura, zarahagaze kubera ikiza cya COVID-19, ariko rero imigwi yatangwe kwimenyereza mbere ku runo w'Imana habaye ukino rwa kivandimwe, aho umugwi wa PR wakinye n'umugwi wa AS Kigali. Umugwi wa PR rero ukaba ari watahukanye intsinzi y'igitsindo kimwe ku busa. Murumva rero yuko zatangwe kuba mu gihe cyo mwomenya zabizo basketball mwumva ya umupira w'amaguru byose biba ku bibuga tabarurezi kujya biba iburaya, kugira abantu ntibave bakwegera ikiza cya COVID-19 kibica bigacika ku isi nzima. Reka rero tubandanye dukubitira mu gihugu cy'u Bufaransa, tubabwira ko higanwa ku ndwi igira umunani umugwi wa Rennes watsindiwe muhira n'umugwi wa Angers bitsinde bibiri kuri kimwe, urukino abantu benshi batari biteze ko bigenda uko. Umugwi wa Lorient nawo utsindigwa ukaba waratsinzwe utsindigwa muhira nawo nyine utsindigwa na Olympique de Marseille igitsindo kimwe ku busa. Paris Saint-Germain yanyagiye Dijon mu kwitsinda ibitsindo bine ku busa. Metz yatsinze Saint-Etienne imerewe nabi muri kino gihe ibitsindo bibiri ku busa. Umugwi wa Brest muhira watsinzwe na Strasbourg ibitsindo bitatu ku busa. Bordeaux itsinda Nîmes bibiri ku busa. umugwa Montpellier muhiri wabo waranyagwe na Rennes bitindo bine kubusa bitindo byinshi cyane urukino rwari rwiza hagati ya Nice na Lille rwagiye kurangira iyo migwi yose ngani igitsinda kimwe kukindi Lyon nayo ikaba yatsinze Monaco ibitsindo bine kuri kimwe Monaco ntiyabonye ingene byifashe yari imaze gutsinda ibitsindo bine mu gice cya mbere cy'urukino ariko Monaco iza kuronka gutsinda kamwe mu gice cya kabiri urukino za kurangira ibitsindo bine kuri kimwe muri iyo higanwa y'Ubufaransa rero twabwira yuko umugwi wa mbere ari umugwi wa Paris Saint-Germain ufite amanota 18 umugwi wa kabiri ni Lille ufite 18 wa gatatu ni Rennes ufite 15 nganya na Marseille ya kane 15 ikibanza cya gatanu kirimo Nice ifite amanota 18
Bamba bagomba biyambikize
mu gihugu cy'Ubutaliyano hoho muti vyagenze gute mu mpera y'inondwi uko vyagenze nuko Sassuolo yanganije na Torino bitsindo bitatu kuri bitatu Atalanta itsindirwamo na Sampdoria bitsindo bitatu kuri kimwe Genoa yatsindiwe muhira itsindwa na Inter de Milan bitsindo bibiri ku busa Lazio Roma itsinda Bologna bitsindo bibiri kuri kimwe Cagliari itsinda Crotone bitsindo bine kuri bibiri Parme inganya na Spezia bibiri kuri bibiri Benevente yatsindirwa na Naples bitsindo bibiri kuri kimwe Fiorentina inganya na Udinese itsinda Udinese bitsindo bitatu kuri bibiri Juventus do Turin muhiri wabo ntiyashoboye gutsinda Eras Verona kuko iyo migwi yanganije kimwe kukindi uno munsi isaha zitatu n'iminota 45 arukino rwiza cyane aho Milan iza kwakira umugwi wa AS Roma muri iryo higanwa ry'Ubutaliyano twamenyeshe ko Milan nayo itarakina gacere mu kibanza cy'ambere amata 12 kuri 12 umugwi wa kabiri ni Naples ufite 11 kuri 15 Sassuolo ikagira 11 kuri 15 Inter de Milan ifite 10 Juventus do Turin ni ya gatanu ikagira amanota 9 kuri 15 Tumandaniliza mjihugu chubudaji. Mwini cha jihugu rero mugu wa Stuttgart wanganije na Cologne. Kisinda kima kuchindi. Las Big itindu mugu wa Erta Berlin. Misinda vili kuri chimwe. Mayanse itindu kwa mwena na Moche Grabach. Misinda vitatu kuri vili. Bayern Dominique nyagie Eintracht Frankfurt. Misinda vitamu kubusa. Hanyima Union de Berlin. Inganya na Fribourg kima kuchindi. Dortmund itinda Schalke 04. Misinda vitatu kubusa. Wolfsburg yatsinze Amin Bielefeld. Misinda vili kuri chimwe. Veda Bremen ganya na Hoffenheim kimwe kukindi Leverkusen ikaza gukina umunsi 3 n'ijoro ni 30 ikina no mugwi wa Osbach n'icyo gihugu rero cy'Ubudagi umugwi wa mbere uracari Las Big ufite amanota 13 kuri 15 ukurikirwa na Bayern Dominique 12 kuri 15 Dortmund 12 kuri 15 Stuttgart ifite 8 kandi cha gatanu kirimo Mönchengladbach ifite amanota 8
Udukure muraya mahanga Tujabuti imanga Udukure muraya mahanga Mkwa vikore ya visira ye 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 Panyirute koni mipanga Ungira mumahanga au vita imanamba nimba churi nimba jauzi imanga uku kure muraya mahanga umbu ya kubonu Burundi umbu ya kubamu Burundi umbu ya kubonu Burundi umbu ya kubamu
Reka dukwitire muri Espagne mu gihugu cya Espagne rero umugwa Elche watsinze umugwa Valencia itsinda biri kuri kimwe derby yari muri Espagne rero yahuza Barcelona na Real Madrid abakunzi ba Real Madrid baraye neza cyane kubona umugwa Real Madrid wirahira Barcelona usanze muhiruka ibitsindo bitatu kuri kimwe ibitsindo bitatu kuri kimwe rero arimo igitsindo cyanyuma cha Luka Modric Ballon d'Or igitsindo ciza cyane gose aho yerekanye uko ari umukinyi yameze akabuye kabagabo atahutagiza igitsindo cha gatatu cyabaye ciza cyane muri urwo rukino rero hari hanya muri abamenyesha makuru bi Catalonia hariya muri Barcelona bakaba batumva igituma umumenye umuhagarikizi w'urukino yatanze penalty bavuga ko umukinyi Clément Lenglet yakweze imayo ya Sergio Ramos bakavuga bati umupira w'amaguru barakora nako umupira w'amaguru cyo kimwe na za basket canke za volley ati nta kuntu nakumwe ari gutanga penalty ati cyo penalty niyo yahinduye urukino murumva rero ni byandikwa n'ibinyamakuru by'i Barcelona Sevilla nayo yaratsindiwe muri itsindo na Eibar itsindo igitsindo kimwe ku busa Osasuna itsinda igitsindo kimwe itsinzo Athletic Bilbao umugwi wa Atletico de Madrid watsinze Betis Sevilla igitsindo bibiri ku busa Valladolid itsindirwa muhira na Deportivo Alaves itsindo bibiri ku busa Cadix yanganije na Villarreal busa ku bundi Getafe itsindirwa muhira na Grenade kimwe ku busa Real Sociedad yatsinze umugwi wa Huesca bine kuri kimwe Levante uno musi isaa zine zijoro iza kwakira umugwi wa Celta Vigo muri iyo higanwa ryo wa Espagne umugwi wa mbere ni Real Sociedad ifite 18 kuri 21 wa kabiri Real Madrid ifite 13 kuri 18 ikurikirwa na Getafe ifite 13 kuri 18 Villarreal ni ya kane ifite 12 kuri 21 umugwi wa gatanu ni Atletico de Madrid ifite 11 kuri 15 umugwi wa FC Barcelona tuusanga ku kibanza cya 12 ufise amanota indwi kuri 15 murumva yuko bande bafise inkino indwi nabo bacari fise zitanu ariko ntibisigura yuko amanota ndwi ifise biraboneka ku mugwi wa Ronald Koeman muri kino gihe utifashe neza na gatoya ugiye kuraba ingene bakina yaba imigwi mito mito cyangwa imigwi mikuru biraboneka ko FC Barcelona ifise ikibazo gikomeye tubandanirize mu Bwongereza tubabwira yuko umugwa wa Aston Villa watsindiye muhira na Leeds United itsindo bitatu ku busa West Ham United inganya na Man City kimwe ku kindi Fulham itsindirwa muhira na Crystal Palace itsindo bibiri kuri kimwe Manchester United inganya na Chelsea busa ku bundi Liverpool itsinda Sheffield United itsindo bibiri kuri kimwe Southampton itsinda Everton itsindo bibiri ku busa Wolverhampton ikaba yanganije na Newcastle United kimwe ku kindi Arsenal itsindirwa muhira n'umugwa wa Leicester igitsindo kimwe ku busa uno munsi saa 3 saa 5 Nino Suzijoro, Brighton kina na West Brom Albion, na yo Burnley, isa hazine zijoro ya kire Tottenham. Mwesho jihugu chubu wangereza rero, umugu wa mbere, ni Everton fisa 13 kuri 18, ukurikirwa na Liverpool 13 kuri 18, Aston Villa fisa 12 kuri 15, umugu wa Leicester fisa 12 kuri 18, Leeds United fisa 10 kuri 15, yoneyo migwitano ya mbere, mwesho jihugu chubu wangereza. Rero tuje muri Ligue des Champions. Ligue des Champions ku munsi wagira subira kugaruka kundi bigira kabiri. Nkuko nababwiye buri ndwi izinkino zoraziba kugira bazinyarutse zihera hakiri kare. Kubera murazi yuko inkino ari nyinshi kandi aya mahiganwa yamaze kujamo na mahiganwa kesha kunda guhera mu kwezi kwa gatanu bagashaka rero ko tamwanya batakaza na mutoya ku munsi weje saa 3 isaha 1:55 Lokomotiv Moscow izokwakira Bayern Dominic. Umugwi wa Shakhtar Donetsk wakire Inter de Milan. Hanyuma isaha zine zijoro Marseille zo kwakira Man City ntibizaba byoroshye ari anyi Velodrome kuko Man City n'umugwi ukomeye cyane kuburyo mbere n'umenyereza wa Marseille yavuze ati umugwi wa Man City nteye ubwoba urumva yuko burya biba bitoroshye na gatoya Liverpool izo kwakira umugwi wa Midtjylland hanyuma Mönchengladbach yakira Real Madrid Real Madrid yatakaje urukino rwa mbere itsinzwe na Shakhtar Donetsk urukino rero itegezwa kurutsinda kubera burya ingene byagenze muri li championnat umumenyereza Zidane ari mu mezi abira yadatsinda Barcelona ngo atsinde n'urukino rwa ruzomuhuza na Mönchengladbach ku munsi wejo urya cyariko biravuga ngo cyane gose kwashaka no kwirukanwa ngo nta ubizi ko yatsinze Barcelona usanga baramuretse akabaragerageza muri uwo mugwi. Atletico de Madrid nayo izokwakira Salzburg FC Porto kinena Olympiakos, Atalanta yakira Ajax d'Amsterdam umugwi wa umugwi ku munsi wa gatatu murantunga murantunga ku munsi wa gatatu naho inkino zitekanijwe Cristiano do izokwakira umugwi wa Chelsea, Istanbul ikinena Paris Saint-Germain, Fenerbahçe los yo muri Hongria izokwakira Dinamo de Kiev, Juventus do Turin ikinena Barcelona munumva ko rukino rukomeye cyane ku munsi wa gatatu umugwire wa Juventus ukazokina umugwi wa Barcelona ukazokina utagira Gerard Piqué nonse ikarati tukura bakira no mugwi wa Fenerbahçe Volos umugwi rero wa FC Barcelona ikaboneka ko warusanzwe ho baho binyuma utakaje Piqué ho bizaba ari bindi bindi. FC Bruges izokwakira Lazio Roma, Manchester United ikinena no mugwi wa Las Bigo mu Budage mu gitoroshe na gatoya, Dortmund yakire Zenit Saint Petersburg, Sevilla ikinena Rennes. Izo nizo nkino rero zihari muri ku munsi wa kabiri no ku munsi wa gatatu. Murumva ko abakunda inkino muri kino gihe nta kugoheka, ariko inkino zigiye gutazira tangura sayine z'ijoro zaba za saa 3 zigiye kuzaza tangura sayine z'ijoro. Murumva ko amasaha bayitereye sayine z'ijoro couvre fe kenshi haba mu Bubiligi mu Faransa eka no mu bindi bihugu nk'u Rwanda naho nyine bayatanguye. Murumva yuko izo nkino rero arizo kurabira mu rugo izo nkino zitangura sayine z'ijoro, ariko cyo nababwira cyoco nuko muri kino giye kwa kunzi umupira w'amaguru nta gushoma guhari gushika kwa kabiri kwa gatatu ari inkino za Ligue des Champions, kwa kane hakaba inkino za Ligue Europa, kwa gatano amafigano akaba atangwa, kwa gatandatu ko nuko nyene no kwa Mungu. Murumva abakunda umupira w'amaguru muri kino gihe ibyo kuraba birahari. Reka rero bakunzi bakina kiganiro ndabashimire cyane, ndabakengurukira kubona mwashye kudukurikira muri benshi. Shimire kandi Jospin Nduwimana ari mu ngabwe ivyuma Desire Tumwe ari kumwe. Ndabashimiye cyane gose, ndabasaba kugumana n'ibiganiro bya Radio Inzamba agateka kawe.
Inkino kuri Radio Inzamba.
Kiganiro gicijya nino amakuru yo mu Burundi mu karere ka Afrika y'ubuseruko eka nayo muri Afrika nzima. Muri kino kiganiro cyanyu kidusiga inyuma n'ibibera ku yindi migabane y'isi. Mugishikirizwa na Desire Atungimana.